Iyi ni Radio Irwin Amerika. Radio Irwin Amerika vuri Washington DC mu kirundi ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri www.radio.com. Abanyafurika y'epfo biriwe mu matora y'abayobozi b'uturere turenga 257. Amashyaka ahatana muri ayo matora agera kuri 300.
Naho mu gihugu cya Afurika y'epfo hari turi mu matora y'ubucingi. Ayo matora akaba ariko aragenda neza mu isanzwe. Mugabo uko abantu ariko barayibona ntabwo yitabiriwe neza ku rwego rushimishije nk'uko byabara bigenda.
Uwo ni Jadoni Nziza, Umurundi uba muri Afurika y'epfo ukurikiranira hafi politiki muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko abari mu nama mpuzamahanga kuhindagurika ry'ibihe ibera muri Ecosse bazagomba gufata ingamba zihamye kugira ngo barengere isi n'abayituye. Mu myaka ibiri imaze yogogoza isi, virusi ya corona imaze guhitana abantu bagera kuri 5 million. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimugikuri. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres yatangaje uyu munsi ku wa mbere ko abari mu nama mpuzamahanga kuhindagurika ry'ibihe ibera muri Ecosse mu mujyi wa Glasgow bagomba gufata ingamba kugira ngo barengere isi n'abayituye. Fidel Niyongabo abaye inkuru.
Guterres yatangaje ko ibihugu bitegerezwa kubahiriza imigambi byishinze mu masezerano y'i Paris yo kugabanya ubushuhe ku isi kugira ntiburenge dogere 1.5 Celsius. Amenyesha ko uko ibintu byifashe muri iki gihe isi iriko iriyimbira icyobo. Yatangaje ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi bakwiye gukora ibishobose byose kugira ikoraniro ririko ribera mu gisagara cya Glasgow rishike ku ntambwe ziboneka mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Amenyesha ko kugeramira ibidukikije kwiyicisha imyuka mibi igeramira ubuzima bw'abanyagihugu itegerezwa guhagarara. Avuga ko babandanije babigenza uko bazoba bariko bariyimbira ibyobo. Kutumvikana gukomeye mu ikoraniro kuhindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara cya Glasgow ku bibazo bitari bike byaba ibijanye n'amafaranga yotegekanywa ku bijanye no guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe cyangwa uburinganire mu gushobora kuronga incanco zo kwikingira ikiza cya COVID-19. Ibyo byaratumye bamwe mu baserukira ibihugu byabo batitaba iryo koraniro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yasabye ibihugu bitunze kubahiriza intererano byemeye yo gutanga imiliyaridi ijana y'amadolari ku mwaka agenewe gufasha ibihugu bikenye kurusha ibindi guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwatangiye kwiga urubanza rw'itegeko rya leta ya Texas ribuza abagore gukuramo inda ku bushake. Thomas Kamirindi abayibindi kuri iyi nkuru.
Iri tegeko ryatangiye gukurikizwa mu kwezi kwa cyenda gushize muri Texas, leta ya kabiri mu zituwe cyane. Ribuza gukuramo inda igejeje cyangwa irengeje ibyumweru 6, kabone n'iyo umugore yaba yarasamye afashwe ku ngufu cyangwa ayitewe n'umuntu wo mu muryango akomokamo. Ryemera gukuramo inda gusa ku mpamvu z'uburwayi bukomeye. Itegeko rivuga ko umuturage uwo ari we wese ashobora kurega mu rukiko umugore ukuyemo inda n'amashyirahamwe n'abaganga babimufashijemo. Uwo muturage ashobora guhabwa indishyi zigera ku madolari 10,000 ikirego cye kiramutse gitsinze mu rukiko. Abarirwanya bavuga ko ari uburyo bwo gushishikariza rubanda ubugome bwo gutunga agatoki. Riteganya kandi n'ibihano biremereye by'ihazabu ku muganga uwo ari we wese wafasha umugore gukuramo inda. Abarirega aribo guverinoma ya President Joe Biden ihagarariwe na Minisiteri y'Ubutabera n'imiryango iharanira uburenganzira bwo gukuramo inda bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga by'umwihariko ko leta idafite uburenganzira bwo kubangamira ibyemezo by'umugore ku mubiri we bwite. Bategereje kureba niba urukiko ruzashyigikira cyangwa niba ruzavuguruza ibyemezo byarwo bya mbere. Mu 1973 rwahamije uburenganzira bwo gukuramo inda ruza gusobanura nyuma mu 1992 ko gukuramo inda byemewe iyo inda itarengeje ibyumweru 22.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Libani yasabye ibiganiro n'abategetsi ba Arabia Saudite hagamijwe guhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ni nyuma ibyatangajwe na Minisitiri w'itangazamakuru wa Libani ku mirwano muri Yemen. Diane Nahazwe abahiye inkuru.
Abdallah Bouhabib ajeje imigenderanire ya Libani n'ayandi makungu atumira abategetsi ba Arabia Saudite mu biganiro kugira ngo batorere inyishu ibibazo byose izo mpande zibiri zimaze igihe zifitaniye. Ku munsi wa gatanu, Arabia Saudite yahaye ambasador wa Libani amasaha 48 yo kuva mu gihugu, yongera itumako uyiserukira i Beirut inahagarika kugura ibintu byose yaguriye muri Libani. Ubushikiranganje ujeje imigenderanire ya Arabia Saudite bwamenyesheje ko izo ngingo zafashwe inyuma y'ico bwita amajambo yuzuye ibitutsi bwegeka ku mushikiranganje ajejeje gutangaza amakuru wa Libani. N'amajambo uwo mushikiranganje yavuze ku ngwano iri kwibera mu gihugu cya Yemen hamwe n'uruhara muri politiki ya Libani mu gushigikira umurwi wa Hezbollah ushigikiwe na Irani. Mu kiganiro cyafasha amajwi mu kwezi k'umunani kuno mwaka kikaja kuja habona mu ndwi heze, umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru muri Libani ariwe Georges Corday yatangaje ko abahuti barwanya ubutegetsi bwa Yemen bashigikiwe na Irani bariko barivuna ibitero biturutse hanze y'igihugu vy'urunani ruyobowe na Arabia Saudite.
Ibrahim Grandour wigeze kuyobora ishyaka ryari ku butegetsi muri Sudani ku buyobozi bwa perezida Omar al-Bashir, wigeze no kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yongeye gutabwa muri yombi uyu munsi ku wa mbere, umunsi umwe nyuma y'uko arekuwe nk'uko bitangazwa n'umuryango we. Fide Niyongabo abaye inkuru irambuye.
Irekurwa ryiwe hamwe n'abandi batari bake bari bacuditse na Bashir inyuma ya kudeta yabaye mu ndwi irangiye ryari ryanebaguwe n'abagwanya intwaro y'igisirikare. Gandur yari yatawe mu mvuto imbere yaho bisabwe n'umugwi w'abashaka gusambura no kwigiza kure intwaro ya Bashir yamaze imyaka 30. Iyo ntwaro yarangiye mu mwaka w'2019. Yari yarekuwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye hamwe n'abandi bahoze ari abategetsi bajejwe iperereza ku ntwaro ya Bashir. Abandi bayobozi b'idini rya Kiisilamu babiri bari bacuditse nawe, harimwo n'umugwiza atunga yitwa Abdelbasit Hamza, nabo nyene bari barekuwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Umushikiriza manza mukuru w'igihugu cya Sudani yakuwe mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ibiro vya leta agishyigikiye abategetsi b'abasivile bakuwe ku butegetsi mu ndwi irangiye yatangaje ko irekugwa ry'abo bantu ari gusubira inyuma ku bijanye n'iyubahirizwa ry'inzego za leta n'amategeko y'igihugu.
Leta ya Ethiopia yatangaje uyu munsi ku wa mbere ko ingabo z'intara ya Tigreya zishe urubyiruko ijana mu mujyi wa Kambalucha hamwe no mu yindi mijyi izo ngabo zivuga ko zafashe mu mpera z'icyumweru. Diane Nahazwe akomeza inkuru.
Urwego rujejwe gutangaza amakuru muri Ethiopia ruvuga ko iyo miyabaga irenga ijana rwemeza ko yishwe yakomoka mu mihinga itandukanye y'igisagara cya Kombolka. Ugo rwego rugasaba makungu kudafata minenegwe aya makuru y'ubwicanyi ruvuga ko bukabije. Ntaco umuvugizi w'umugambwe utwara intara ya Tigray TPLF aravuga kuri ibi byagirije vya Ethiopia. Ariko ico bikoze ejo ku munsi wa Mungu, Gatecho Reda atwara TPLF yatangaje ko abarwanyi b'umugambwe aramutswa bariko baregera umanuko bw'intara ya Tigray bagana igisagara cha Kombolka n'ikibuga c'indege cico gisagara. Ari nka hamwe ano makuru yo kwemezwa, inteko za Tigray zoba zitari kure cane y'umurwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Bwoba bubaye ubwa mbere zigera hafi ya Addis kuva zinjiye mu ntara ya Amhara mu kwezi kw'indwi kuno mwaka w'2021. Hagataho umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yahamagariye abanyagihugu bose guhaguruka kugira ngo bazimanganye inteko za TPLF. Mu gatondo kuno munsi wa mbere kuri no dosiye nyene, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken nawe yatangaje ko atewe impungenge nano makuru yuko inteko za Tigray zafashe igisagara cha Kombolka hamwe n'igisagara cha Desi kiri hafi yaho izo nteko zivuga ko zafashe ku munsi wa gatanu datu w'indwi heze. Blinken akaba yasavye impande zose guhagarika ibikorwa vya gisirikare zigatangura ibiganiro atakibanje gusabwa.
Muri Afrika y'Epfo abaturage biriwe mu matora y'abayobozi b'uturere. Ishyaka ANC riri ku butegetsi rifite impungenge ko rishobora gutsindwa mu turere imaze imyaka n'imyaka iyobora. Thomas Kamirindi.
Aya matora na ya gatandatu kuva politiki ivangura moko apartheid ihirimye mu 1994 muri Afrika y'Epfo kugira ngo ishishikarize abantu kujya gutora leta yashyizeho aho bikingiriza virus ya corona iruhande rw'ibiro by'amatora abaturage miliyoni 26 nibo biyandikishije kuri miliyoni 40 z'abagejeje ku myaka yo gutora President Cyril Ramaphosa yatoreye Soweto mu nkengero za Johannesburg arangije gutora avuga ko Afrika y'Epfo ikwiye kwishimira intambwe igezeho muri demokrasi kwiyamamaza byibanze cyane cyane ku buryo ANC imaze imyaka 27 ku butegetsi yananuwe gukemura ibibazo by'imiturire myiza no guteza imbere ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'amazi n'ubukungu butanga imirimo muri rusange Ibipimo by'amatora byerekana ko abaturage benshi bashobora kuyima amajwi yabo uyu munsi ku buryo ishobora gusubira inyuma kurusha mu myaka ishize. Mu matora y'abayobozi b'uturere aherutse mu 2016, ANC yatsinze n'amajwi 54%. Niyo make cyane yari ibonye bwa mbere na mbere kuva ikigero ku butegetsi mu 1994. Mu 2016 rero yatakaje n'imijyi ikomeye nka Pretoria na Johannesburg. Mu matora y'uyu munsi ibipimo byerekana ko ANC noneho ahubwo ishobora kujya no munsi y'amajwi 50%. Bikaba kandi n'icyitegererezo cy'amatora y'abadepite ariyo avamo n'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2024.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe Fide Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio3.com. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi hashize amezi hafi atatu hari ibibazo bya lisansi y'igitoro. Mu ntara zimwe na zimwe hejuru y'ikibazo cy'ibiciro by'ibindi bintu bya ngombwa haravugwa n'abarwayi bapfa kubera ko imodoka zijyana abarwayi kwa muganga zitagikora. Umushikiranganji ufite igitoro mu nshingano ze avuga ko ahanini rikena riterwa n'uko leta yanze kuzamura igiciro cyacyo kandi ku isoko mpuzamahanga cyarazamutse bigatuma abacuruzi baseta ibirenge mu kukinjiza mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi bumaze amezi atatu yose bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuka bushyira uburengero isanzwe ikorwamo urucuruzwa cyane kubera ari ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene. Ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa lisansi nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko. Mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye yatashimye ku mwidondoro wayo uje ahabona yatubwiye ko muri zindwi zibiri ziheze harabagwayi bashengeye bitewe n'ikena gy'igitoro kubera za ruseha ni hatabitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba Imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona. Niko bashikiriza mu ntaya makamba mu manukoho muri iyi minsi nta nimajya esanse riharangwa. Igitoro cy'isongo kirabonetse kimara umwanya urumero mara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba. Bamwe mu bafite ibipevu kuri abana bakoresha imashini z'ugusi yabidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido. Bavuga ko kizira kikazirizwa gushira esanse mu mabido kandi kuyikene yabwirizwa kuzana icyuma ciwe kayinywera kuri sitasiyo. Mutubwire namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro. Abategetsi barakwiye korosha ibintu. Niko bidoga. Bamwe magendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu vyunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga 6 bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo.
Umugore wanje ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha 5 ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mwa gushika nk'izi saha ntararo kurisha wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungura umuryango aha turi mu kajembegete ntawo labuka ntanogera n'icapfu
kazi gasa nakahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
kwebwa mutare n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutse
igi turamara menga ndase kweri uko umuntu arahagarara n'amasanga atanu yose atararo urumenya ni atari kuzima kwa nyene banzana ingaruka none yashya ntonze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirwa nicaye muri station sindonke
bifise byinshi byica isaha zo gufungura zagize sindaronka n'igihumbi cyo kujya icakabiri bene ibyuma badusaba amaveresema amaveresema tuzakuronka
umushinganje w'amasoko ntanga nguvu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu chance kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu vyaraduze aha yayatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakano heze
aho nyene ndi muri Tanzania ngira n'indi etide kuya mega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoye mon chauffeur kubaza umushoferi w'uministre Rwanda kwari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritsiro mu Rwanda ni 188 esanse mazutu ni 448 3,5 biturna autour ya 3,600 mazutu biturna autour yayo nkubu ndafise pressure ngo tudugirize structure les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pourquoi parce que au niveau mpuza makuchaduze
Uwiza ajajwe ubushikanganje burabe igitoro yemeza ko igihugu gitakaza amamiliyaridi atatu yose ku kwezi kubera hari amatagisi cyahevye
ugacomba muri Tanzania kandi ari uhagufi inya igitoro kirazimbye byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene igihugu borohegwe je vous apprends que tufise amapoint amamwe twahevye ku mataxe du par mois ubu ndiko ndavuga turiko duhomba 3 miliyari par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe i Bujumbura beje harabibaza ati co tuma kija kuri iyo prix nkijya yo muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplacement mubona n'ibiyeri umwana yibona agisomye azosoduza ikiyo cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe ubura igitoro cy'intega bizoza cyikorwa ko mu gihe cya Kenya ubibigaga birera nk'uko umushikanganje abyemeza
ahisonga c'est vrai twa dusanzwe dufise ama reservoir y'igitoro nk'uko kandi tuyafise i Bujumbura nta gitoro dufise ntabwo ama reservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turi gukuntu tu constitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ubuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yaraheze
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 200,000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bwijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana 3 n'igihumbi bamwe mu bacuruzi igitoro batashimye ko mwidondoro wabo uje habona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke yo kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Mu gihugu cya Ecosse hatangiye kuri iki cyumweru inama ya 26 y'umuryango w'abibumbye ku mihindukire y'ibihe. Inama irabera mu murwa mukuru w'icyo gihugu Glasgow. Abantu 1,000,000 nibo bazitabira iyo nama. Hari abakuru b'ibihugu bagera kuri 20. Muri bo harimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Kuri uyu wa mbere haratangira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma izarangira kuri uyu wa kabiri. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yaganiriye na Madame Liliane Binego umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi barebera hamwe ibizavugirwa muri iyi nama.
Murakoze Veniste.
Imwe mu ngingo zigirwa muri iyi nama harimo gukora ibishoboka kugira ngo igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kitarenga igice cya 1.5. Abakuru b'ibihugu bahura kuva kuri uyu wa mbere urabona bazabyumvikanaho?
Kumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkurikije ibiganiro Perezida Joe Biden yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru, we yavugaga ko kubera ko Amerika ya Trump yari yavuye muri ibi bintu by'amasezerano ubona byose asa n'ubinenga, we rero ubungubu yabigarutsemo, akaba yaravugaga yuko bagomba kwibana uri ibintu byo kugabanya imyuka yangiza ikirere, ko amasezerano ayariyo yose yakorwa agomba gukurikiza uko ibihugu byanduza, akaba ari nako bigira byitabira kugabanya ibyo byuka. Yibanda ku bintu byo kugabanya biriya bintu by'amakara bakura mu nda y'isi, akavuga yuko bagomba kwankuraja ibintu byitwa bira bya renewable energy nka bya bindi byo gukoresha twatubati bacomeka dukoreshwa n'izuba. Akavuga rero yuko amasezerano yariyo yose agomba gukurikiza idomo igihugu kizaya gisinya amasezerano gikurikije uko gisohora ibyo bigaze byangiza ikirere.
Tufashe nk'amasezerano yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa. Aya masezerano yateganyaga ko mu mwaka w'2020 hagombaga gutangwa miliyari ijana z'amadolari, ayo mafaranga agahabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bishobore kugira uruhare mu bikorwa bibungabunga ubusugire bw'isi. Ayo mafaranga yaba yaratanzwe?
Ntabwo nabyemeza neza ko ayo mafaranga yatanzwe kubera ko ibihugu byinshi byagiye byemera ko bizayasura. Ahanini ntabwo bayatanze, ntabwo amafaranga nta cyemeza ko yasohotse, bose baseta ibirenge. Muri COP26 ya Glasgow wenda hashobora kuvaho icyizere, dushobora kugira icyizere yuko bazongera bagasubukura abo bagenda baseta ibirenge gutanga amafaranga. Ni uko Ubutaliyani yo ku cyumweru biyemezaga yuko biyemeje kongera amafaranga agomba gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikigerageza kwikura mu bukene kugira ngo babafashe nyine nabo bagabanye babakore bayashyire mu bikorwa byerekeranye no kugabanya imizamukire y'ibipimo y'ibyo byuka bibi byangiza ikirere.
Zimwe mu ntumwa za Afurika ntabwo zizashobora kuza muri iyi nama y'i Glasgow kubera ko zitikingije icyorezo cya COVID-19. Kuba iyi nama y'i Glasgow izafatirwamo ibyemezo bikomeye Abanyafurika badahari ku bwinshi, kandi ibihugu bya Afurika bidahumanya ikirere cyane, aho si ukugosorera mu rucaca?
Oya, ntabwo ari ukugosorera mu rucaca kubera yuko nubwo bwose hataje abantu benshi baturutse muri Afurika, ariko hari nk'abahagarariye iriya miryango minini minini y'Abanyafurika nka OUA na SIA Platform Regional. Ariko rero si ukuvuga ko wenda ari ukugosorera mu rucaca ko badahari, ariko barabikurikiranira hafi. Urabona n'ikoranabuhanga ibintu byateye imbere. Nubwo Abanyafurika badahari, ama organization ari ahangaha bariya bari kusonga bashyira pression kuri aba bategetsi ngo bahindure imyifatire, bahindure imyumvire, bajye ku bikorwa. Abenshi urabona baburanira nka biriya bihugu nyine biri ibihugu bya Afurika, ibihugu byo muri Asia bitari biriya nk'Abashinwa, oya baravuga bya bihugu bikiri mu iterambere bigerageza gutera imbere. Bavuga yuko ayo mafaranga bagomba kuyasohora akazajya gufasha ibyo bihugu. Urumva rero bahari badahari barahari.
Mukora ubushakashatsi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, mukanabukorera muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza, mubona imihindukire y'ibihe yaragize izihe ngaruka ku mibereho ya buri munsi y'abahatuye?
Urabona nkorana n'abahinzi kubera ko nkora mu bintu by'ubuhinzi n'amazi. Abahinzi nkorana nabo ubona bakubwira bavuga yuko iyi mihindukire y'ikirere yabagizeho ingaruka kandi biracyabagiraho ingaruka, kuko bo nibo babibona, nibo babizi kurusha n'abo bategetsi bafata ibyo byemezo. Bakubwira ko nk'urugero batagishobora gukurikirana amasezo y'ubuhinzi bwabo kubera yuko hari igihe ujya kubona ukabona ikirere cyabaye cyiza, undi nticyabaye cyiza, ugasanga imyaka yabo ntabwo ikurira igihe, ntibaterera igihe, ntibashobora gusarura igihe. Ugasanga rero ibyo bintu byo kutizera ikirere nk'uko mbere babikoraga mu bumenyi bwabo bwa gakondo bwa gihanga, ugasanga barakurikira wenda ibivugirwa ku maradiyo rimwe na rimwe ntibabyumve neza. Ugasanga rero yagizeho ingaruka nini cyane mu byerekeye imirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi n'amazi agenda kama. Murabona ibiyaga birimo kugenda bikama ya mugabane wacu wa Afurika. Ibyo byose biragenda bigira ingaruka ku bahinzi n'aborozi.
Lidiane Minego, umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze, Benvenuste.
imihindukire y'ibihe n'ingaruka ku buzima bw'abantu n'ibidukikije tuzajya tubiganiraho mu makuru yacu ya buri munsi twifashishije impuguke duhereye ku bizaganirwaho mu nama izamara ibyumweru bibiri mu mujyi wa Glasgow. Ibiganiro mushobora kongera kubyumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com no kuri Facebook. Muri Afurika y'Epfo, abaturage biriwe mu matora y'abayobozi b'uturere. Amashyaka agera kuri 300 arahatanira imyanya mu turere tugera kuri 257. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye na Jadoni Nziza, umurundi uba i Johannesburg aho muri Afurika y'Epfo, ukurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu. Atangira avuga uko ayo matora yitabiriwe.
Mbere ndahaye ibihiriwe abanywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi, ndabifuriza intangiriro nziza y'ukwezi kwa munyonyo, ndabifuriza kororanirwa n'amagara meza. Ngaho mu gihugu cya Afurika y'Epfo hari turi mu matora, amatora yo gucingiri municipal election. Ayo matora akaba ari karagenda neza mu bisanzwe, baraza guhera isaha zitatu zo mu ijoro. Mugabo uko abantu ariko barayibona ntabwo yitabiriwe neza kugira rushimishije nk'uko byabara bigenda. Kumbo nyinshi itandukanye uko abanyagihugu batanezerewe, hanyuma imigambwe irikira minini irikira ahatanira muri ayo matora. Hari umugambwe wa ANC, hari umugambwe wa Democratic Alliance, umugambwe ukaba ari umugambwe w'abazungu ba kera bashaka baguma binagura kugira ngo barabe ko bosubira gufata igihugu, n'umugambwe wa EFF, Economic Freedom Fighter, wiyonkoye ku mugambwe wa ANC kubera kutanezerwa n'ibintu ngene byagenze, bitagenda neza, ngene habaye ngo deviation yo muri Freedom Charter 1955 yasigura ko abanyagihugu babwiza kugira ubutaka, gusabikanya ubutaka n'abazungu, bakajya kwiga free education, hanyuma bakivuza nta ngorane. Umugambwe rero wa gatatu EFF wiyonkoye kubera ibigo nk'izo, ugaruka ataronka akazi. Umugambwe wa kane ukaba AFP, ngirango y'umumenyereye kuko muri Afurika yose umuntu bita mubanguzi tw'ubutegetsi bose baramuzi. Mugabo umugambwe wa AFP nawo nyine wari gabanyijemo ibice bibiri, ujya n'uwundi mugambwe witwa NFP. Hakaba rero n'uwundi muntu rero yitwa ngo Herman Mashaba, yahora ari meya wa Johannesburg, nawe nyine akaba yashinze umugambwe mushasha wiwe. Bakaba bari bamuha amashanse ko ashobora kuronka amashanse muri aya amatora.
Muri iyo migambwe yose uko muyivuze, umugambwe ufise amahirwe n'uyuhe? Turazi ko mu myaka iheze mu 2016 umugambwe ANC utitwaye neza ku bategerejwe kwifatanya n'indi migambwe. Muri iki gihe umugambwe mwibaza ko ufise amahirwe n'uyuhe? Murave kontu abanyagihugu bitavye amatora.
Uko bigenda kose ANC izoguma iri imbere, harimo ingorane nyinshi, mugabo sinibaza ko ibiharuro wamironka uzobandanya ubironka. Urumva kwanza ko abantu batitabiriye amatora kugitigirige kenewe, abanyagihugu baracyakunda ANC, mugabo nibaza ko izobandanya itakaza amajwi kubera ibintu bimwe bitagenda neza, igiturire kibonekeza mu mainstitution ma kampani usanga bita mu kompanyi paraetatike cyangwa etatike. Aho usanga harimo nka South African Airways, nka Denel ikora ibigwanisho n'amaburende n'ibindi, Eskom ikintu gihambaye cyane, Eskom y'umuyagankuba. Nko mu minsi iheze umuyagankuba kwari gusabikanya, ugasanga amasaha n'aya nta muyagankuba ufise, ugasanga donge mu gihugu cyose ariko arasabikanya. Icyo ni ikintu reki gishavuza gose abanyagihugu n'abantu bikora utwabo, ko n'ikintu gica cyafekta ubutunzi bw'igihugu. Hariho kompanyi nka Transnet igihe ibintu bya transport by'indarayi y'igihugu, nubwo ayo makompanyi yose ntakora neza, ntuma rero abanyagihugu batanezerwa. Amazi meza, umuyagankuba, kujya kwa muganga kwivuza neza, umunyagihugu aba akeneye kwiga bitamugoye, umunyagihugu aba akeneye tubonayo amaserivisi. Icyo gihe yumva umugambwe ahanini si utari kuratanga ayo maserivisi abanyagihugu bakeneye, usanga bitagenda neza. Urwaruka rurakeneye akazi, iyo bitanga SMEs, small medium micro enterprises, urwaruka rukajya ku ishuri, urwaruka rukaronka imitahe, urwaruka rukaronka ubutaka, ibintu nk'ibyo byose. Ama policies yari muri Freedom Charter 1955 bagiye badeho, ibyo bintu biraje ishinga kandi biriko biratuma umugambwe wa ANC abantu batawiyumvamo. Nibaza ko umugambwe wa ANC uzotsinda, mugabo ahantu hamwe na hamwe bizogora kuronka ibice 50%.
Ibyavuye matora bizotangazwa ryari?
Ibyavuye matora bavuga ko kubizotangazwa hanyuma y'iminsi 3.
Jado ninziza murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nanjye kuri ako kajyo mu muhaye.
Tuti mwari muduteza amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Cemera na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Facile Gebeho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.